Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru y'akakanya. Abanyagihugu bo mu masektori ya Gashora na Gweru mu karere ka Bugesera mu Rwanda basaba gufungurirwa amavuriro y'ibanze yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende.
Turibuza ko badukingurira ivyo n'ukuri nkangira urugero rwaye n'umugongo n'iki waje kwaguca 2000 ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha
cyifuzo rero dufite nuko badukingurira tukaje twivuriza hafi.
Abo ni bamwe muri abo banyagihugu. Mu Burundi umuriro wadutse mu gitondo cy'uno munsi kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Muri Kenya ibiro by'igipolisi bitangaza ko umupolisi yishe abantu batandatu abarashe ku mugwa mukuru Nairobi arangije nawe ari yica. Bombe kuri wa kabiri yahitanye abantu bane mu gisagara cha Basra mu bumanuko bwa Iraq. Umwe mu bayobozi bakuru yavuze ko bikeka ko icyo gitero cyakozwe n'abashigikiye leta ya Kiislamu. Perezida wa Amerika Joe Biden na Vladimir Putin w'u Burusiya basa nk'abahanganye ku kibazo cyo muri Ukraine. Abo bayobozi bombi batanguye inama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Idoni idoria makuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Kenya umupolisi yishe abantu batandatu abarashe ku mugwa mukuru Nairobi arangije nawe ari yica. Ibindi na Geoffrey Mutagoma.
Uwo mupolisi yarashe umugore we amwicira mu rugo rwabo mbere y'uko hava twa imbunda y'akazi yo mu bwoko bwa Kalashnikov agiye kwirashisha abandi bantu bane nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe iperereza muri Kenya ribinyujije ku rubuga rwa Twitter. Ryavuze ko uwo mupolisi yari yariye karungu atakigendera ku mabwiriza y'akazi asanzwe amugenga. Francis Wahome kuri ubuyobozi bwa polisi mu karere ka Dagoretti ko muri Nairobi umurwa mukuru yatangaje ko hari abandi bantu babiri babikomerekeyemo. Yanze kugira icyo avuga ku cyateye umupolisi iyo myitwarire, gusa yavuze ko iperereza rikomeje mu ibanga kandi ririmo ibintu byinshi adashobora gutangariza abanyamakuru. Umuturage w'akarere ka Dagoretti witwa Lamek Alaka yavuze ko mbere y'uko umupolisi ameshe urusasu ku bantu, imodoka ikekwa kuba iya polisi yabanyuzeho ihagarara iminota 20, nyuma uwitwa Ben asohoka afite imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov ahita yisharija abameshaho urusasu. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko kugeza ubu uyu mupolisi yari asanzwe akora akazi neza kandi ko imyitwarire nk'iyi itari yarigeze imugaragaraho. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko abaturage baho byabereye batwitse amapine mu gikorwa cyo kugaragaza uburakari bw'ibyabaye.
Tugushimire Geoffrey. Bombe kuri uyu wa kabiri yahitanye abantu bane mu gisagara cha Basra mu bumanuko bwa Iraq. Umwe mu bayobozi bakuru yavuze ko bikeka ko icyo gitero cyakozwe n'abashigikiye leta ya Kiislamu. N'ubwa mbere habaye igitero nk'iki muri icyo gice cy'igihugu cyari gisanzwe kirangwamo umutekano. Geoffrey arabandanya iyi nkuru.
Bikimara kuba igisirikare cyasohoye itangazo rivuga ko iki gisasu cyaturikiye hafi y'ivuriro rikomeye mu mujyi utuwe n'abayisilamu b'abashiyite. Cyaturikiye kuri moto yari itezweho ibindi bisasu biturika. Ntawahise yigamba iki gikorwa. Guverineri w'umujyi wa Basra yabwiye abanyamakuru ko ibisigazwa by'ibisasu byaturitse byagaragaye ibimenyetso byerekana ko byakozweho n'abashyigikiye leta ya Kiislamu. Ibisasu nk'ibi byo mu bwoko bwa bombe ni ibintu bidasanzwe bitegwa muri uyu mujyi. Abategetsi bari barakajije umutekano muri aka gace gacukurwamo kakanatunganyirizwamo peteroli ijyanwa mu bihugu bya OPEC, umuryango w'ibihugu bicuruza peteroli mu mahanga. Ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko polisi yagaragaye ikura ibisigazwa mu modoka zangijwe bikomeye n'ibyo bisasu mu mihanda hatemba imivu y'amaraso. Guverineri w'umujyi wa Basra yatangaje iminsi itatu icyunamo.
Urakoze kandi Geoffrey. Perezida wa Amerika Joe Biden na Vladimir Putin w'u Burusiya basa nk'abahanganye ku kibazo cyo muri Ukraine. Abayobozi bombi uyu munsi bagiranye inama hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Tim Ishimwe araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Muri inama yakorewe kuri video ku isaha ya saa yine za mu gitondo hano Washington, Perezida wa Amerika Joe Biden ari kwihutira kuburizamo umugambi w'ingabo z'Uburusiya ziri kwironda ku mupaka ihana imbibi na Ukraine. Ni mu gihe ariko ibyo Perezida Putin we atabikozwa. Iyi nama yabereye mu cyumba gicungiwe umutekano ku buryo budasanzwe, ku buryo itangazamakuru ritemerewe kuhagera, bivuze ko nta mafoto yafashwe cyangwa se ibiganiro bisanzwe bihabwa abanyamakuru. Ibi bitandukanye cyane nk'uko byagenze ubwo Perezida Biden yaganiraga na mugenzi w'Ubushinwa aho inama yabo yabereye mu cyumba gisanzwe. Icyifuzo cya Joe Biden cyo gushaka gukomeza umubano mwiza hagati ya Amerika n'Uburusiya cyaje ubwo abaperezida bombi bahuriraga i Geneva mu Busuwisi imbona nk'ubone mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo bahuraga icyo gihe byasaga nk'ibitanga icyizere ko umubano w'ibihugu byombi udashobora kuzamo agatotsi vuba. Kugeza ubu ariko Amerika, umuryango wa OTAN ndetse na leta ya Ukraine bishinja Ubushinwa kurunda ingabo zabwo ku mupaka wa Ukraine bavuga ko bashaka kuyitera. Muri 2014 nabwo ibi byarabaye aho ingabo z'Uburusiya zafashe agace ka Crimea ko muri Ukraine, icyo gihe abagera ku 13 barapfuye.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umugambo utavuga rumwe na leta SNL uvuga ko abanywanyi babo barenga 200 bahagaritswe barapfungwa kuva hagiyeho leta nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Eloge buri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Wa politike mu Burundi rwugaye amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine intara n'ubushikanganje butandukanye hatibagiwe ibindi bisata vya leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ari wose ndeze FDD uri ku butegetsi. Abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atabunda gishwe inama atari ndeze FDD gusa. Rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu mugambwe wiwe uburabuzwa n'abajeje intwaro babuza gukora ibikorwa wemerewe n'amategeko. Ikimutangaza kurusha n'ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansigura zitanga wayo senere yibujijwe bikorwa. Umukuru mugambwe senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2022 abanywanyi biwe barenga 200 bahagaritswe yatamvo abarenga 200 baburirwa irengero hatavuzwe yaborezwe igufa agatorwa.
Kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasenere birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya leta. Hari abarenga 200 bamaze gufatwa kuva muri icyo gihe atamitahe. Hari abarenga 200 bamaze kuhasiga ubuzima nababuzwe irengero. Mugabe kibabaje nuko umenga hari abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri documentation barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro. Urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntavyo bamufatanye bakora n'abarobera. Abarobera ntushaka kuvuga ngo bari hehe ni bande. Ni ngendo yo kugira ngo umugambwe SNDD FDD ubeho wonyene.
Rwasasigura ko ibitegira bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nka taronka. Mugabe avuga ko imirwi ya mutoteza yayizi kuva kera
arabikora ni babandi nyine nabajejwe iperereza hirya no hino ndwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni gipolisi. Mugabo ugasanga kenshi abantu baje kwagirizwa ibintu mu mugambwe SNL twe tutarimo. Umugambwe SNL twebwe nta by'intambara turimo. Mugabo abantu bose kumva babagiriza ngo biroberi ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ibiki n'ibiki. Hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe. Ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe. Mugabo abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo y'abagwanyi.
Mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayumva. Ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi migambwe bivuga ko byagera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi. Felicien de Burundi yirongoye yatubwiye ko ibi bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe SNL guhuguza.
Mera nk'utangaye gatoya. Ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ivyo ntibinavugwa. Ubu turi ku kivi. Abo bantu abatotezi wabafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe. Nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira urumva rero twegwe ngahabira tutangaza gose yateye akagere urunani nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka mwihoro y'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana komba
ariko amashira hamwe nka IDH be akora amatohoza ku Burundi yase cyahuriza ko narwasa kahanate zake yanu mushakashatsi mukuru muri IDH
les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions
imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi aha karorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine mugamba mu ntara ya Bururi ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka tenere akenshi bahagarikwa atamategeka kurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanyi
leurs opposants présumés.
Mu mezi kwezi kw'icyenda mu nama y'akuru y'ihugu na Leta i New York, Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje byinshi mu by'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambo yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa rwasa bavuga ko abyumva nk'umugani.
Hari naho rero bica binyurana. Nimba bavuga yuko ibyo bakora baba babyumvikanye n'imigambwe. Byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanyuriya ko uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho. Mbega abantu bo babajishwe inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana ereka kugwana si umunezero kugwana ni nk'ukwiyahura barakwiye kwikibuga nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ibyo byotuma abantu baja mu ntambara bikebuke impera n'imperuka iki gihugu n'icy'abarundi bose ntibizokwama mwe nuko abarundi hazogira igihe babwatoya
mugambwe sanere kusamamuka mwe na sende DFDD ko bavyawe n'umuhari uhorwanira mu ishamba ari wo parpeuto FNL uburongoye yahoza ari umukuru barwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora y'umwaka uheze nk'uko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi 80 n'uduce 18 ku ijana mu gihe wo bahiganwa ubu ari Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse 38 n'ibice 70 ku ijana nawe sentare yubahize bwizwa nshingiro atakuriya muhaye agatorwa asanu baracemeza ko mu 2020 yibwe ingoma eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sektori zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baremeza ko kuba amavuriro bakoresha yarugaye imiryango byabagize ko ingaruka zikomeye kurushiriza. Idonido kuri iyi nkuru na Eric Bagirubusa.
Ubwo radio y'u Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de sante yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo. Igihabanye n'ibyo ayo mavuriro bo yafunze imiryango. Uyu mubyejwe rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona uyu muryango wabuze ayicira nayo umira.
Ubu nyine njyewe ndarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuvuga umeze nabi. Ubwo nandimo kubana wenda ndamutse napfuye nashakisha ukuntu nguzaguza nashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli.
Uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihivuriro ryabafashaga rifunze iyo umubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi bindi
ninjoro nyine wenda ufashwe n'inda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafite.
Abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira. Uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze.
Biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hari ku Rweru byibuze ninjoro ni 3000 kuri moto n'ubu ngubu marariya cyakora cyohoho umujyanama w'ubuzima aravura agufatira tederi yabona positive akagura quarantine.
Muri ibi hahubatse amavuriro yibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo. Abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
nko gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka. Kwagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko agize gute hafunze. Tubabaje se meze bitatubaza mudugudu mfunguzo baziramutse ku murenge. Ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukorera nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana.
Munsi y'igiti.
Ibi biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahamye.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi meya wa karere ka Bugesera ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rwerubo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru.
Akoreraga uwigenga umuganda wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo we kwirwa bajya kuri centre de sante. Mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka undi wamushingura.
Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari? Ku rundi ruhande rubanda ho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye.
Turibuza ko badukingura ivuro ni ukuri nkange urugero rwaye n'umugongo n'iki wajya wakaguca ibihumbi bibiri ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi ni ukugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa ni ukuri.
Icyifuzo rero dufite ni uko badukingurira tukajya twivuriza hafi. Ikina nanone bakareba uburyo mitiwere bajya baduha utunini tugaragara. Ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukorere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twarabikinye.
Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Mu Burundi umuriro wadutse mu gitondo cy'uno munsi kwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega. Ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi, uwo muriro wahitanye igice kinini cy'ibohero, nta uramenya icyawuteye nk'uko byemezwa n'abarongoye iryo bohero. Ibindi kuri inkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye yatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye ijwi rya Amerika ku muriro wadutse kuva nk'isaha cumi mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije ijwi rya Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga bitanu byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati, nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi byahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera cy'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganji bane w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyeshamakuru igitigiri c'abahasize ubuzima.
kurawa ni jumbi na majatani wariba kuhonzwe nungitatunu munani bose vitabji imana uchumi nababiri vitabji imana kuwe la kuburi mhemu uoneka wika wabunda na wakamangene wa sohoka hanyuma miongibili na matanda tunabo wafwe kuwe la ubushe ubushe ukomee chani bose ama kandi miongitanda tunichendi wakomeleze chane mraba lero miongitatu nabane baringa kubitaro bikuru vy'Igitega baciye batukuvurirwaho
nawo biruko amakuru ava mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi bishiramo ya Croix Rouge ritabara imbabare yagiye gutabara abanyororo avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi kwico gitegire gishobora kurenga cane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero ico bikoze bazombanza yavuze nico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro leta icayemera kuvuza bakomeretse no gushingura niteka abitavye imana
cyinsita nta n'ikindi cavuye ko umatohoza itakurikiranwa biragaragara yuko byavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda bakwiguma cyane kasingiwe wonda cyane hirya no hino kwa shaji za telefone chabi udutara hija nuhino ama ninzu mwani nisari chizabuwa chane ama yocho misitakeza kiyaduka hachiyaduka harasha chane kuhusi hato kombe nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu 1500 wabugane ngaho bintu kazi kijo gitumbuka tega zikarizo mwumvise n'umwanya wo gukengurutse mukama kuko byashobora kuba bigusumba.
Aha bamwe mu banyororo bemereye ijwi ry'Amerika ku gutabara kwa Tevye kuko haheza amasaha arenga 2 ataka imodoka kizimya umuriro bita kizimya mwoto kirahashika kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cahiye. Maitre Janvier Bigirimana atwara ishyirahamwe ryigenga turuno la page akaba no mu runani rw'abashingwamanza Kavib yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko akwiye kuba amatohoza yihuta yigenga.
Mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara tariyo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntawe reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba kubindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungirwe shanki yubatswe.
Iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20. Ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 gushika uyu munsi. Abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi 1926 yari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, bamwe mu Barundi bari mu makambi y'agateganyo ari muri territoire ya Buvira basaba ishyirahamwe HC na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo kubavana muri ayo makambi ngo kuko atamashuri y'abana ahari. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Buvira.
Bamwe mu babyeyi bo mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira barimo bamaze imyaka ibiri, abana meza agera kuri abiri muri izo nkambi bavuga yuko bahangayikishijwe n'uburyo abana babo batiga. Mu gihe umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze amezi abiri utangiye, Habyarimana Egide na Niyonzima Gorete bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange barasaba ishyirahamwe rya SER na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ko zabimurira mu nkambi zirimo amashuri kugira ngo abana babo bige.
Aba bana nabo bakiri batonyi uno munsi nabo harageze ko batangura ishuri, kuko bahora biga iyo bahora uno munsi bicaye aho ntacyo bariko barakora. Turasaba ko nabo twese tworonka uburenganzira nk'abandi bantu nk'izindi mpunzi zose, tukiga tukaja mu nkambi nato tukazova mu kazoza keza tukakorera igihugu nk'abantu.
Ikibazo cy'abanyeshuri ni ukuri dushaka ko abana natwe biga, kuko urabona ni benshi bari ngaha batiga tacho bakora, urumva bagumye bicaye ngaha nibwo bwa busuma bw'abana bo bakaba mayibobo bakaja no muzindi ngeso mbi nyinshi.
Mu gitondo abana bakora iki kubera batiga?
Nta kintu na kimwe urumva bakora, no kuguma nyene bayerera nk'uko nyene kubera batiga, ariko biga urumva bifite akamaro.
Ah, muri izi nkambi kubera abana babo batiga hari abo usanga bari kuzerera mu mihana y'abaturage b'abakongomani basabiriza ibifungurwa ndetse n'imyambaro yo kwambara. Shimiyimana Rodrigue ari mu kigero cy'imyaka 13 iwe na bagenzi be batandatu twahuriye mu mujyi wa Uvira bafite amasashi arimo amafu bahawe n'abakongomani.
Mukavimvira nta mashuri dufite twiga ko kandi gituma tuza guseka nirongo ibyo mfungura bagwakugagarika mukirirwa umunsi umwe mwijo nonge ibyo ufungura n'amambu yarusha tuda tugasega kugatara icyo twoda icyo twofungura mu ijoro rero.
Mugenda musegahe?
Ni murongo nino karma benge gatongo bufu tuda kurarira aragura nka nubwo bufu imboga zikakugora ugahimboga tukavuma dukora ubwo bwicu karariro ubwo bwinye twakora de muvu twa rose.
Gusa ababyeyi b'abana twasanze mu nkambi y'agateganyo yasange bashimangira ko uko kutiga kw'abana babo bifite ingaruka zikomeye kuri kazoza kabo.
Muri make ikibazo cy'abana ngaha abana bariho benshi, ariko kubera ataho bari duronka bo kwigira biratuma usanga abana bama bagenda mu mihana ugasanga bariko baraja konona ibintu by'abakongomani nk'imyembe cyane cyane nako ihari bigaca bituma twobaho nabi n'abakongomani kubera abo bana badafise ishure. Ariko baronse ishure aho bokwiga umwanya munini bawubako ku ishure bakadakuba ku ishure basanga ise yamaze kuva kurondera ico bajya bigatuma byo dufasha.
Nk'ubu turi ngaha urabona tuba tufise abana bakiri bato kandi bariko bararenza imyaka yo gutangira kwiga, muga mu gihe baba batangiye kwiga bari ino tukaba tuhageze igihe dushobora kuba duhunguka bashobora gushobora bandanya amashuri bageze muhira. Mbo ni ukuvuga rero ko umwana amaze kuba atiga iyi ino akamara kugira imyaka yegeye haruguru atarataha mu Burundi ageze mu Burundi ntabaciga iterambere ryiwe nicaripfa igacaripfa kubera ko bivanye n'ukuntu batagize icyo badufasha mu bijyanye n'abana tuba dufite.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impunzi z'Abarundi zirenga 300 ziri mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zizigisha abana bazo ari uko zajanywe mu nkambi ya Murongwe, kuko nta mashuri ari mu nkambi z'agateganyo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa impunzi z'Abarundi zigera ku 44,000. Vedaste Ngabo ku bwa Radio ya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25
kilohertz 11835.
Njuti muduteza matwi ahani odusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasige Behu amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe na Fidel iyo ngabo ndabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe